Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi, mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho ku rubuga rwa internet twumvikanira kuri www.radioyacu.com. Ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Mu minsi ishize umurundi Pierre Claver Mbonimpa yashikirijwe igihembo cy'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu ku isi, Human Rights Watch, igihembo cyitiriwe Alson de Forge, gihabwa abaharanira uburenganzira bwa muntu. Imihango yo kwakira icyo gihembo yabereye mu mijyi ya San Bernardino muri leta ya California, hano muri leta zunze ubumwe za Amerika, ndetse ni Paris mu gihugu cy'u Bufaransa. Iki gihembo gihabwa abantu bitangira guharanira uburenganzira bwa muntu ku kigero cyo kuba bashobora no kuhasiga ubuzima. Mu mwaka wa 2001 nibwo Mbonimpa yashinze ishyirahamwe APRODH riharanira uburenganzira bwa muntu n'ubw'imfungwa n'abagororwa mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo watangazaga ko Pierre Claver Mbonimpa ariwe watsindiye igihembo cy'uyu mwaka, umuryango Human Rights Watch bavuze ko Mbonimpa yerekanye ukwitanga atadohoka ku bijyanye no guharanira uburenganzira bwa muntu. Human Rights Watch ivuga ko Mbonimpa yavugiye abafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, aharanira uburenganzira bwo kuvuga icyo ushatse, kugeza ubwo mu mwaka w'2014 abifungiwe, ndetse mu mwaka w'2015 akarusimbuka ubwo yarasagwa n'abantu yemeza ko ari abo mu nzego zishinzwe iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Kuva ibibazo bya politike byatangira mu Burundi, Mbonimpa amaze kubura abavandimwe bishwe barashwe mu mujyi wa Bujumbura. Abo ni umuhungu we Wilinze Tonda n'umukwe we Pascal Nshimirimana. Mbonimpa ntiyashoboye gushyingura abo bavandimwe be kuko yari mu gihugu cy'u Bubiligi aho yivuzaga. Mu kwezi kwa cumi k'uyu mwaka, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Burundi yatangaje ko APRODH n'andi mashyirahamwe ane ahagaritswe burundu gukorera ku butaka bw'u Burundi. Uyu munsi mu kiganiro muri sanga twatumiye umusaza Pierre Claver Mbonimpa kugira ngo tuganire ku gihembo yahawe, ndetse no ku ruhare akomeje kugira rwo guharanira uburenganzira bwa muntu. Pierre Claver Mbonimpa, ikaze cyane mu kiganiro muri sanga.
Ego mwakoze kudutumira muri iki kiganiro kandi ryatunejeje cyane.
Ndumva ko ijwi ryawe rigenda rigaruka. Ubu ngubu mbega umeze ute, umerewe ute?
Imana yakoze ibyayo. Novuga yuko ibyayo biteye ubwoba ku mubiri wanje, ubu byose byagenze neza. Igiti cy'umugongo cyari cyarononekaye, ubu cyakize neza. Ubu umubiri wose umeze neza, n'iri jwi urumva ko mvuga bikumvikana.
Birumvikana cyane.
Maze ko ijwi gushika ku 80%. Rero muri rusange ni ukuri ku magara sinidoga, n'abaganga babonye yuko bimeze neza bambwiye ati nta ngorane iri mu mubiri wawe gushika ubu.
Bwana Mbonimpa, twagutumiye hanini kugira ngo tuganire ku bihembo umaze iminsi uhabwa n'imiryango itandukanye mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu. Ibihembo birimo igihembo washyikirijwe muri Leta ya California mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'ejo bundi i Paris mu Bufaransa. Ibihembo bitangwa n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu, Human Rights Watch. Mbere na mbere, wakiriye gute kuba waratoranyijwe kuba ari wowe uhabwa icyo gihembo cyitiriwe Alison de Forge, wigeze kuyobora umuryango Human Rights Watch?
Ngo icyo gihembo ariko gashimwe igihe bambwira yuko umwaka ije nzokaronka. Nukuri niyumvise neza. Kubera iki? Kubera kuko ako gashimwe kitiriwe umuntu yari yaritanze bwatakazi na muntu, akaba yarongoye umuhari Human Rights Watch hamwe agatakazi na muntu. Ikindi cyanjye cyane ni uko yari yaje mu Burundi kenshi, kandi aje mu Burundi ntiyagenda adacikunga abakubiro aho nkorera. Rero ako gashimwe kanyuze gose kubera kuko Alison de Forge nagisabiwe ndamuzi. Hanyuma kandi igihe yitaba Imana, nta kwezi kwari kuhaciye avuye mu Burundi, kandi yari yavuye n'ukunda abakubiro twari twabonanye. Icyo rero nicyo cyaneze cyane mu bushimwe bwose na bose, ni uko ako gashimwe kitiwe umuntu jewe niboneye ubwanjye n'amaso yanjye tukambukanya tukavuganya. Mbere novuga yuko yari yamaze kuba umugenzi, bityo bitanezere gusumba ibindi.
Bwana Mbonimpa, uhawe iki gihembo mu gihe Leta yafashe icyemezo cy'uko ishyirahamwe uhagarariye ritagifite uburenganzira bwo gukorera mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo ngibyo byo wabyakiriye ute wowe?
Kugira bafata iyo ngingo y'uko ishyirahamwe ya PRODH itagifite uburenganzira bwo gukorera mu Burundi, ntibyari by'ubu gusa, byari byavuye kuva kera. Ni ukubwira kuko twari tumaze hafi amezi atandatu bavuga yuko iryo shyirahamwe byahagaritswe by'agateganyo hamwe n'ayandi mashyirahamwe. Hanyuma rero bakagira ati turafashe ingingo y'uko iryo shyirahamwe rihagaritswe burundu. Mbeko bari barihagaritse ryagifata kibanza n'ubundi tutakora, kuva jewe bandashe ko iryo shyirahamwe ritakora ryari ribatwaye iki? Je ko mbona iryo shyirahamwe kuva ntangwe gukora, nta muntu n'umwe wo mu butegetsi kuva kuri ba musitanteri bose amakomine yose ntatembereye ngo tuvugana tugirisha inyigisho abapolisi ba musitanteri n'abanyagihugu. Ni ukuri ntambura amatari n'umwe ari bwanye yidogere. Mbere no kuva ku nzego z'igihugu, nta muntu n'umwe ari bwanye yidogere ngo ayidogere ishyirahamwe PRODH. Mugabo kuva rero aho sese agatabi nkagirira nti sinokwemera ko abanyagihugu batikira mbona, kuva hamwe menye yuko bariko barigisha ugwaruka ibya gisirikare, nategerezwa kubivuga kandi nabona ko bizongirira ingaruka mbi. Rero kuva icyo gihe Leta y'u Burundi yacinda twaciye tuba nk'uko nakagomba gushika hamwe, mbere bamfunga batwa bikunyicira mu munyororo mugabo ndarusimba. Hanyuma amaherezo babonye ko bandashe, hanyuma naho nyengera Imana ndarusimba mugabo. Rero mu nyuma niho hari umutegetsi umwe yavuze ati abo bantu bose biyumvira yuko basize, yuko badusize, ati ntibibagire yuko basize ababo n'imiryango yabo inyuma. Aho rero numvise iryo jambo,
uwo mutegetsi ninde
ateze kuja mu ngiro? Mwabona uko baciye bica umwana w'iwanje bagaca bica umukwe, reka mbere n'abandi bana b'iwanje bagiye kubakura mu gihugu bakurwayo n'ayandi mashyirahamwe. N'ubu rero baba hanze. Njewe rero nkagira nti kuba bavuga ngo barayifuse, ibyo ni iby'iwabo. Twebwe ko twari twemeze guhanya agatakazi na muntu nubu tuzobandanya ibyo dushobora aho tugeza nicyo cyaduteye ubwoba kuko nka kareto rya tuti n'irya leta ifite ayo mashyirahamwe nayo nyine ntiyemewe na hamwe no mu makungu ntiyemewe kuko no mu matora avuga ngo yabaye jewe nabikurikirana nuvuga yuko mu kuri ari ukwihenda ejo cyangwa hirya y'ejo hadoze intwaro zivuye mu mategeko yemewe zatowe n'abanyagihugu bikunda gatakati na muntu hanyuma tuzobandanya dukore uko dukora kuva kera jewe n'ukuri ntabwo babyanteye.
Bwana Mbonimpa, leta ivuga ko mwarengereye cyangwa se ngo ayo mashyirahamwe yanyu ntabwo agikora akazi yasabiye uburenganzira ubwo yashingwaga, akavuga ko mukora ibikorwa bya politiki aho gukora ibikorwa mwasabiye uburenganzira bwo gukora.
Enga uwo muburana siba gucira urubanza twebwe baducira urubanza bo babanyagihugu canke abo banyamahanga nyine babona ibyo dukora none ubwo bushimye nirwandaronka bajya bahuma babirumva yuko abantu b'abasazi batabona ibyo ari byo erega leta yoyo bamenya yuko twebwe dukora akazi kaguhana hagati y'akazi na muntu abahonyanga hagati y'akazi na muntu n'abantu bakorera leta bava mu nzego za leta muri icyo gihe rero tumeze nk'abacungana twebwe tukababwira tuti aha mwarenze akarimbi rero iyo adashaka kumuvuga aca kuremeka amabuye jewe nta politiki nagira n'ubu nayo ngira nta n'igiti cya politiki nshaka nta buminisitiri nshaka nta budepite nshaka nta buyobozi nshaka none bujya gute ngo jewe ndiko ndakora ibintu bya politiki kuvugira umunyagihugu kuvuga yuko hajya barikubahonyanga agateka ku munyagihugu nicyo bita politiki twebwe tukagira tuti ugutukana gutorera ahubwo babonye yuko amabi bagomba gukora amabi bariko bayakora twebwe ko twaca tuyabona n'ingoga ntibamenye n'ingene twabimenye tugaca tubishikiriza abanyagihugu tukabakebura tugaca tubishikiriza amakungu ibyo rero byarababaje gushika jewe menye abantu bapfuye mbona abantu ingene bishwa n'ukuri sinari gushobora kwemera ngo abantu babandanye bitwa jewe mbona nari kwemera jewe bagapfuma bapfa jewe namaze gupfa nicyo gituma yagize nti nzitanga gushika kuri ya mina kuko mpemutse nkareka kubavugira nabo nyene bari kuntera imihari bari kunyidogera noba nadohotse kwibanga nishinze.
Bwana Pierre Claver Mbonimpa, umuyobozi w'ishyirahamwe APRODH riharanira uburenganzira bw'imfungwa n'abagororwa bugaharanira n'uburenganzira bwa muntu. Kuri telefoni dufite abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi, nabo bifuza kugira icyo babaza umusaza Mbonimpa. Louis, mwiriwe neza. Uri hehe?
Murakomeye ngaho kuri rya Amerika.
Turakomeye, ikibazo cyawe mu magambo make cyane.
Ego cyane gose cyambe kimanje kwa mutawe edigwe mahamana mamesha bakuru mukwana ngaho kuri rya Amerika.
Bazi ikibazo.
Ikibazo ngire mbaze nako mamante kwa mutu mutumire kwande mutama arongoye ishira hamwe APRODH Pierre Claver Mbonimpa.
Louis.
Ndamara muramutano ngana namushinga cyane.
Louis.
Ndakenguru wagashimiwe hamuhaye. Ikibazo nacyo ntabwo ndabo bazwe none ko tubona agati y'akazi na murundi kabandanya gabonyangwa n'ubu tubona abantu bundi bagomba bakubitwa batwabonge babasubiwe ni nabo kwa tubona yuko nabo ari cyo bari bagejeje kandi bakaba bari hanze y'igihugu none ubu bari ko barafasha gute kugira ngo abene b'urundi be ko bararengana barenganurwe.
Urakoze cyane Louis. Mutama Mbonimpa, mu magambo make cyane subiza icyo kibazo cya Louis.
Ego turabibona yuko n'ukuri agatakati na muntu kaguma gahonyangwa bimwe by'akarorero ariko rero nagomba ndamubwire yuko nawe nyeneye kabizi amashyirahamwe babavugira yose abayasukira bose bagombye kubica baca batabaromoka barahunga amaradiyo yahora ashikiriza ibiba mu Burundi murazi ko bayomoye bakayaturira abamenyeshamakuru benshi bahunze ariko rero ntitwebwe ntitwadohotse tuguma dukurikira niba byose mu bundi turabimenya nico gituma twamatwazoye ibyegeranyo tukabishishiriza bashaka na leta bamabumva yuko twamatwahuye nko mu nama imwe hari Geneve mu bantu agatakati na muntu tugashikira igene byifashe hanyuma twebwe twirirwa tuba mu makungu tugenda tugasaba yuko bafasha kugira amahoro agaruke nibagiye ngo twarabahebye mudabo leta iyo yiyemeje guhonyanga agataka abanyagihugu guhonya abanyagihugu bari bakayitwa gukingira twebwe tutatugira tuti muri icyo gihe abanyagihugu basigaye bonyine murazi mwibohe uko atawukijayo murazi ko atawuja mu gasho murazi n'umucamanza ko ataburenganzira gifite bwo gufata ingingo twe twira tuti ni ukuri n'ibihangane bazerigwanye ko na twebwe mugabo ntitwabahebye ntibyadushikiye n'izo ngorane turiko turagerageza ku buryo amahoro yugarika mu Burundi abanyagihugu bagasubira gutunganirwa.
Urakoze Bwana Mbonimpa. Reka dufate na Ishimwe. Mwiriwe.
Mwiriwe, mwiriwe.
Uri hehe, ikibazo cyawe?
Shewe ndi mu ntara ya Gitega.
Yego.
Agomba kwanza mundamukirize umutumire arongoye APDH.
Arakumva.
Ikikomera komera. Kandi ntucike intege kina Mandela yafunzwe imyaka 27 kandi yavuye ari umugabo w'ijonje n'ibyaha.
Ikibazo cyawe?
Ibibazo byanjye rero, ibibazo byanjye
kimwe gusa.
Ndagema
ikibazo kimwe, dufite abantu benshi kuri telefone.
Ndagomba ndamubaze gituma iryo shyirahamwe ryabo kwanza riharanira ineza ya zina muntu. Ndagomba ndamubaze ku bintu byerekeye abigeme bagiye kudandazwa mu bihugu by'Abarabu nka za Omani cyanke ibintu by'abantu bariko barafungwa bahubwa ubusa, ikintu yoba ariko arakora kugira ngo abigwanye cyanke ni kubera iki twumva umengo ubu yoba ameze nk'uwadimye atake cyumvikana rwose abanyagihugu tutakimwumva, yoba yaciye acika intege kubera yoba yaraciki nibyo sangaye, ahubwo byari bikwiye kumwishyirwa akagira ingufu kugira ngo nka Mandela bigi akaguma akomeza.
Urakoze Ishimwe. Reka dufate na Jean Ndayizeye. Mwiriwe neza.
Mwake mwake, aho ndi ni mu gitondo.
Uri hehe?
Muri ayo wa USA.
Yego, ikibazo cyawe?
Mutumire ndamuramukije.
Narakumva.
Hanyuma je nashaka kumwibariza ikibazo kimwe. Yoba ariko akorera agateka kazi na muntu gute, kandi abo yokoreye aribo ariko arirwa asabira ibihano mu makungu. Hanyuma ikindi nacyo ntigitangaje kuba aronka gashimwe ni keza, ariko ikibazo gihari n'abamuha ako gashimwe nibo biri bashaka kuzanira ibara ku gihugu cy'u Burundi. None ako gashimwe yoba ariko akaronka gute kandi yirirwa arasabira ibihano leta y'u Burundi? Cari cyo kibazo. Murakoze.
Urakoze Jean Ndayizeye. Bwana Mbonimpa, subiza ibyo bibazo bya Ishimwe na Ndayizeye.
Ego andira vugati na manda yafunze imyaka 27 yabayo mu yabandanije. Nukuri natwe tujya tuti nawe twashikiwe n'amakuru menshi ntidushobora guha abanyagihugu, nicyo gituma tuguma twikwa hirya no hino, nicyo gituma tuguma tubaza ibiba mu Burundi tukabimenya tukabivuga, kuko bobo ntabo bafise babivugira. Uwo hirahira ngo yavuze ikintu cyabaye mu Burundi aho yaba yabonye umuntu bisha akabivuga, nawe nyine akayicwa cyangwa agapfungwa. Twebwe rero n'ubu ntituradohoka, naho twashyize n'amakuru menshi tuguma tubandanya abaje tuguma tubiyumvira. Hanyuma uwo wa kabiri nawe ati mbega ubwo bushimi aronka, ati kandi yirirwa arasaba ibihano abisabira leta y'u Burundi. Aho najya ndamubwire yuko twebwe ibihano ntitubisabira abanyagihugu, mugabo nawe nyine niyo aba ari mu Burundi akabona ibiba, akabona abantu birirwa baricwa, akabona abantu bigwa bafatirwa ubusapfunyi gubusa twebwe nta na imwe tujya ngo nibafatire ihano abanyagihugu twe tujya tuti iyo leta ihohotera abanyagihugu yateza gukingira nibagerageze bafate ingingo zose zishoboka kugira bayibuze kwica abantu kugira bayibuze gupfungira abantu busa hanyuma rero ibihano nabyo byofatwa no ku mbaro zahera barafashe ibihano ibintu birasubira mu buryo kuko baguma bafasha leta yica abanyagihugu ipfungira abantu abanyagihugu ndadaye yari yavuze amajambo ati kuhotera abantu bageze ubusa kwicira abantu busa wagasura abisubiramwo ahatari ubutware nyakuri nta mabasha apfa abonetse barafye abantu bari hanze bahunze bashika ibihumbi 350 ubwo muntu wewe n'ibya byamuciyeko canke byomucako yoryoherwa twe nicyo kiba tujya tuti rero twebwe nta bihano dusabire abanyagihugu dusabira ibihano abategetsi babi bica abanyagihugu bateka kubakingira nawe niyabari muri abo rero bica abanyagihugu ayisubira ko kuko ntaho bizomugeza na leta iri kwica abantu ntaho izogera kuko nta munyakibi n'umwe ashobora gutsinda abantu basaba amahoro bavugisha ukuri.
Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga. Uyu munsi twatumiye umurundi Pierre Claver Mbonimpa uherutse gushyikirizwa igihembo cy'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu ku isi Human Rights Watch, igihembo cyitiriwe Alison de Forge wahoze ayobora uwo muryango, kikaba gihabwa abaharanira uburenganzira bwa muntu. Kuri telefoni turi kumwe na Patrick Mwiriwe neza.
Mwiriwe, mwiriwe.
Uri hehe?
Nabamerereye Bugande mu nkambi ya Cyangwari.
Cyangwari murakomeye?
Ego turakomeye.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyangwa se gushimira uwo mutama. Nanjye nabona mu by'ukuri icyo gihemba gikwiriye. Nge mbona nk'umuntu uri mu Burundi ntamenya umuntu uri mu Burundi ubu ntamenya agaciro k'uwo mutama nkanze ubu ndi hanze mbasha kumenya ibyo yakoze kari n'intwari ko kakwiye kuba intwari. Nkamushimira rero ko yokomeza kuba intwari akabasha kudufasha kutuvuganira tukabona amahoro koko.
Hari ikibazo ufite?
Nta kibazo, yari inyunga mbiza cyangwa se kumushimira.
Urakoze Patrick. Reka dufate na Eme Mwiriwe neza. Emi Mwiriwe?
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ni Kigali.
Ikibazo cyawe?
Nta kibazo mfite, ahubwo ndashimira uwo mutumirwa. Mubwira ngo nakomereze kandi abere n'abandi urugero buryo iyo umuntu akora neza arabishimirwa. Kandi ushaka gukora ibyiza wese ntawe utamushyigikira.
Urakoze cyane mi Kigali mu Rwanda. Dufite kandi na Ernest Mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi Kampala, Uganda.
Ikibazo cyawe?
Mbere na mbere ni kumushimira nk'umunyafurika mu karere k'ibiyaga bigari. Iyo ni intambwe ikomeye nk'umuntu uharanira amahoro uturuka muri kano karere kacu. Ikindi namusaba, urabona igihugu cy'u Burundi ni igihugu gifite umutekano muke. Ndumva yagumya gukora ubukangurambaga kugira ngo igihugu cy'u Burundi kigaruke mu nzira y'amahoro. Ndumva yafatanya n'abandi ba politiki bo mu gihugu. Ndumva nk'umuntu ufite inararibonye mu kureba kure, niko nabivuga. Ndumva yagerageza nko guhuza impande zombi mu gihugu cy'u Burundi.
Ernest, hina igitekerezo cyawe, dufite abandi bantu kuri telefone. Ernest ndumva tutakimufite kuri telefoni bwana Mbonimpa nkuko nari nabivuze dutangira kino kiganiro ishyira hamwe ryanyu kimwe n'andi mashyira hamwe ane yahagaritswe burundu gukorera ku butaka bw'u Burundi muvuga ko muharanira uburenganzira bwa muntu imiryango itandukanye irabashimira akazi mukora ese mubona muzakomeza gukora ko kazi mu gihe mutemerewe gukandagiza ikirenge cyangwa se gukorera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi
kuko icyo gihe mu Burundi ishyirahamwe Simbonimpa ishyirahamwe n'isinzi ry'abarundi jewe n'amaraporo natanga jewe nari meze nk'umuvugizi n'umeze nk'umuvugizi w'ishyirahamwe ni ukuvuga genda mu mitumba yose yose nta mutumba n'umwe tugisha hamwe ya porogaci idafite kw'abantu nta rwego na rumwe haba mu gipolisi haba mu gisoda haba mu bubiko bw'iperereza nta na hamwe tudafite y'abantu wiyumvamo neza ibyo aporogaci yakora n'ibyo ikora nicyo gituma babandanya bakora babandanya baba hirya no hino hanyuma tube tukamenya rero ibiriko biraba naho tutagishobora kubatabara burya rero nibyo bituma batinya amaradiyo amaradiyo burya n'ikigwanisho gikomeye gikingira abanyagihugu amashyirahamwe y'agatakazi na muntu n'ikigwanisho gikomeye gikingira abanyagihugu nicyo gituma n'ubu tuguma dusemera ku munsi dusubara ayo maraporo twebwe rero iyo leta ivuga ngo yadufatiye ibihano urumva imeze nk'umuburanyi twaburana rero n'aya mashyirahamwe seriyo cagira ngo araduhanye ngo adufatiye ingingo na kare twebwe ibya leta ntabwo twayemera kuko twavuga tuti yararengeje yararenganye irahonyanga ibwirizwa shingiro irahonyanga amasezerano y'Arusha nicyo gituma n'ubu turiko turiruka hirya no hino nicyo gituma twasabye kwaba inzira y'ibiganiro niyo yonyine ishobora kugarukana amahoro mu Burundi ngicyo icyo turiko turafasha abanyagihugu hariho abagomba guca mu nzira y'intambara nkababwira nti nina Nkurunziza yaciye mu nzira y'intambara mugabo ntiyayitsinze yaje ku butegetsi buvuye mu biganiro n'ubu rero inzira ni ya yindi inzira nziza ntica murimo icamo kabiri nibyo gituma tubyatuki tubagira uko dushoboye kose haze habe inzira bumvikanye ko amahoro agaruke aya mashyirahamwe rero tuzoca dutasubiye gukora mu Burundi nk'uko twamye kuko turemerwa n'abanyagihugu bagenda bagire sondaje baje muri abanyagihugu bumve ati mbe aprogashe muyumva gute nibo nabo nyene barabizi kuko twakoranye
ariko bwana Mbonimpa abo banyagihugu ni nabo batoye leta iriho ubu ngubu n'ubwo mwebwe muvuga ko mutayemera
jewe niho narindi jewe niho nanibereye nagiye ndakurabaho ariko barandika bazitoza amanyanga yaba yose nayabonye mbere nari mfise nk'amakarata ashika nk'ibihumbi mirongo ingahe y'akarangamuntu yibwa mu makomini amutane batara gutyo mbere twaravuganye n'abarya batwara umuguzi w'amatora turabashikiriza ibyegeranyo nabo nyene bari biyemereye bati turamaze kubona yuko amakosa ibihumbi mirongo irindwi na kimwe ahari ngo tuzagerageza kubikosora ariko ntabyo bigeze bakosora n'umunsi n'umwe nicyo gituma abanyagihugu bavuye hasi bakiyamiriza ayo matora hanyuma bakiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza nicyo gituma none hari ingorane gute iyo abaratowe bakemerwa n'abanyagihugu mbe bajya bita abafurondeli bahora muri CDFDD mbe ujya uratwara iperereza yanditse urwandiko bari kumwe mu ishyamba na Nkurunziza ubwo ntibabona nabo nyene yuko ahantu barenze akarindwi rero tukagira tuti dushaka intwaro yumvikanye ko na bose intwaro yubahiriza abanyagihugu muri icyo gihe twebwe n'ukuri kugira tugendere ku mahwa kopfuma twemera tugapfa
Uyu mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi Washington. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Uyu munsi umutumirwa wacu ni umurundi Pierre Claver Mbonima uyobora ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu APRODEHASHE. Kuri telefoni turi kumwe na Sylvestre Mwiriweneza.
Mwiriwe nyakubaha, ubundi muri Madagascar niho natembereye.
Ikibazo cyawe?
Nahora ikibazo cyanje nariko ndabaza bamwe bashira abana mu ibarabara ku itorwa rya ku matora ya nkuru nziza, bamwe bari mu ibohero siko barahanwa baboshwe bubi, none bashinjwa agateka kazi na muntu ariko arabafasha iki kugira ngo bave mu iryo bohero, ko beshi boshwa n'abanyepolitiki bakabata mu ibarabara bagakubitwa bakicwa, abandi nabo bakabatema guturira imiduga igasa y'abantu ataco bakoze bakica n'abantu, kandi ataco abo bantu bariko barazira iyo politiki ndetse batari muri yo, none ariko arafasha iki kugira ngo abo bantu bave mu iryo bohero. Nayo makuru yanjye.
Urakoze Sylvestre. Reka dufate na Brown. Brown mwiriwe neza.
Ndaye mwiriwe Tigwende.
Uri hehe?
Ndacyumva muri kacye kitasororeto.
Ikibazo cyawe?
Kukandere gwanda kuwanda kuramuta umutama mbuni mkanda mshimira chane mberende na mkeza kuipeta ya radu tefude awarundi hanyuma mbona mfira ko tumushigike kani kumuri yuma na chachana mkongo kira yuko nukutuwa ya kwanya chane jifuko kufafuse ishirahamu jabu apodashi ishirahamu tukwemira chane jadu farije mfurundi kwa yuko ari ukufari inganya chane kuko nishami APRODEHASHE sijo jishi abano mwifufu imu yinga sijo jishi abano mwagatumba sijo jishi abalikira mkamenge sijo jishi abano watano kanya kamade kuwa na wafu kanda kwa mwifuru na shi chane wa itanwe na vituko wajiju umutewe kano hanyuma ikiwa na shi hukumu waza ni kijikulikira kira ikuwa jishirame APRODEHASHE tukaraba n'abanyepolitike benshi batavuga rumwe na leta y'u Burundi, usanga kenshi ufite aho bihuriye mbere ugasanga ibyumviro birasa. Nagomba kubaza umutama tubaha cyane Mbonimpa kiba fitanye isano no gufata kw'ishyirahamwe APRODEHASHE ayoboye. Gusa ndangije nongera ndamukiza cyane umutama Mbonimpa. Murakoze.
Urashaka kubaza ihuriro riri hagati y'iki n'iki?
Nagomba kuvuga ati ubwo ishyirahamwe APRODEHASHE ntiryoba rivuga cyane ko tubona mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, usanga ibyiyumviro byabo nacyo cyane mu guharanira agateka ka muntu n'ishyirahamwe APRODEHASHE umutama Mbonimpa arongoye, ko usanga hariho ibyo basangira bisa byinshi bafurizako, yoba ari yo mvo yo gufutwa kw'ishyirahamwe APRODEHASHE.
Birumvikanye Brown, urakoze cyane. Reka dufate na Gerard hanyuma umutama basubirize icyarimwe. Gerard mwiriwe neza.
Iyo mwiriwe. Ndashaka kwifuriza ni ngaha mu Monge.
Yego.
Ekomera shaka gukeza umutama kwa gashimira ya Aaron na gashimira Zema. Ya Amerika yakuye imbere yakoreye neza ariko arabane. Kuri kandi nk'umwana amapole kubona akiri muzima. Yari bamushe none ubuzima vyara birapfuma ugira tuzosubira kubona ngaha mu Burundi ntiyagaruka sindi kazokaruka shaka kubaza igihazokarukira ko sindi kindi akinyishije kibazo ehora nishira hamwe gitaho vema gati ya kazi na muntu urabona yakoze ibintu byinshi kuva izindi reka z'uburundi tangura yari umuntu yakufikirane hafi mberengane ivyo yashaka uri kwaraba yaragenda mu bahozi rero abantu babaye trotire akabavugira rero uyu uri kwaraba ibintu amakigira mudaho ahantu huna cyane uyi amaragi kandi ugasanga bigakabizwe n'ingoma rero kwashaka ekomeye aravuga yuko afise abakolaborateri bari ngaha mu Burundi mbere n'abari mu izo nzego birashika na nyira makuru amuha rimwe na rimwe akahawuye akayakoresha kugira ngo atange ibyegeranyo mubwo biko araba atari kwitere cyagirani tugashaka kumusaba yuko yogaruka agafurike nako
kau bali mitende kureka mizifu kwa hafi urabona ibihugu byose nta abantu bamwe bemera amabi bakora ugasanga kenshi bakunda kuyanyigeza urabona hari abantu bagiye barakora amabi menshi nga muri iki gihugu cyangwa no mu bihugu byo hanze none sakumaza none ko mu Burundi jefi wi generation ndimo sifime myaka myinshi cyane mugabo arije aragenda asoma nkabona yuko kudaswa santatre ara abantu bapfuye benshi abantu n'abatunzi muza 72 98 93 none ivyo bintu wewe ko afata ivyegeranyo vya hafi d'admire 5 n'ibizimbe kateruka kuki wewe akura ibi vyegeranyo bishasha abapfuye 54 bo atumengo ntashabivuga ko ntashaka kumutumira nawe nyine arabukubiyogira ni iyo byigira bya kera urabona hayikera bakuze amabi menshi
Gerard uri murafata umwanya munini cyane ariko ibite
Giramete ndamushimira cyane kose kuko n'umuntu twemera nka mu Burundi n'ukubi nabandanye akurikiranye hafi ivy'ubutungane n'ivya n'ukuntu abantu bafashwe kuko urabona abantu bafashwe nabo gose n'umva nka mu mpimba arabavuheruka gupfira ubuzima byarabaza abantu benshi nkabirya ibintu byarabibaye iyo muzakayanza aho abantu bakubita abantu bagapfa nk'umwana yari yapfuye umva ni ibintu rukuri nka mu Burundi biteye ubwo bashaneho ababiko bajerera basanje sheke ubuzima bwo
kubabaza urakoze
nawe ariko abica abantu babakubita abantu nawe nyine bazereza nabi
urakoze Gerard Mutama mboni sinzi ko ibibazo ukibyibuka ariko Sylvestre yabajije ikibazo kijyanye n'abana bajyanywe mu mihanda hanyuma bakajya gufungwa abanyapolitiki babohereje mu mihanda bakabasiga akavuga ngo nk'abo bana murabakorera iki hanyuma Brown we ndibaza ko ikibazo cye ahanini cyari kijyanye n'igihe muzagarukira mu Burundi ndetse ndibaza ko na Gerard nawe nibyo yiba ndagaho cyane avuga ngo muri iyi minsi hari imfungwa nyinshi zitakigira abazivugira ndetse ngo hari n'uherutse gupfira mu mpimba muri iyi minsi yavo
ego si vetsi cyane cyane cyundi se atirana bagiye mibabara tinyone ko bafunze muri kumwe bafashe iki nagwanda mubwire yuko bajye abantu bagiye mibabara bariko baharanira gatera kabo bariko baranka yuko ibyibashingiwe n'amasezerano y'Arusha aho nyangwa kuko aho nyanzwe nizo ngaruka mbi rero ajya amasezerano y'Arusha ari yatuye inyishu cyo mu Burundi ubu rero ayo masezerano y'Arusha n'ibyibashingiwe biko aho nyangwa ingaruka rero ni iyo abantu bapfa abantu barapfungwa abantu barangara nicyo gituma icyo turiko turakora nicyo turiko turibwa turibuka hirya no hino nuko ayo masezerano niyarusha yo kubahitura n'ibyo bwibashingiro kugira gahenge kaboneke mu Burundi nkuko kari karabonetse mu mwaka w'2023 Murundi zanabi bakiri mu ishyamba hama bakabona gutaha nabo nyine twabavugiye barinzi neza nibo twakurikirana ku munsi hanyuma ayo wavuga ati aprodeyashi n'abanyepolitike atubwo ntibaba bari kumwe ati kandi amashyirahamwe nka porodeyashi agira politike nagomba namubwira yuko igabanya politike hari ibintu byinshi dushobora guhuriza ko dushobora kubona kimwe none umunyepolitike yanga ubwicanyi natwe twanga ubwicanyi wumva ko tutwereka guhuza gute kuri icyo kibazo ariko hari ibindi bibazo tudashobora guhungira ko byerekeye politike nama abanyepolitike bagira twebwe rero nk'ubu dufise ingorane zimwe n'abanyepolitike batemera leta dufise umwasi umwe rero uwo mwasi dutetwa kwiyamiriza twese hamwe nk'uko nawe nyene niyaba abona yuko ubwicanyi ari bubi adashobora gushyigikira ubwicanyi rero ateza kuja hamwe n'amashyirahamwe n'abanyepolitike abantu bose barondera amahoro kuri icyo cyiyumviro turaheza tukagihurizako hanyuma ubundi nawe yavuga ati mbe none azotaha ryari ati kombo n'ibintu biri kubira yanga atacanira ibyo turabibona n'ukuri yanga atacanira sege yo gutamba yuko nagiye hanze jewe banjanye meze nko bapfenye kwivuza n'uwo muyumbi nyene mvuga izwi n'iyagaruka neza n'ubunanda kivuza rero de gaheza kwivuza uko naje kwisi bipapuro vya leta niko nzotaha benshi bibaza ko ndi mvuzi jewe jewe sinahunze navuye mu Burundi bangashe hanyuma leta yatanga ibipapuro ati nagende kwivuza hanze none ngatora mitenge gakira neza nzoheza nsubire mu Burundi hanyuma nde kurabiko biyaba ntibaje ngo jewe ntinya gupfa oya umuntu yavutse kandi umuntu azopfa ko nishinze rero kuvugira abanyagihugu nzobavugira hari ibindi yagarutse kati 65 23 n'ibindi bindi aho nabwo bandamubwiye yuko umwicanyi wese ari mubi ari vyabaye 65 ari vyabaye 29 ibiko birabu byose twebwe tubitera ibyatsi twari tubitera ibyatsi mugaba baturiye nizo ntwaro byagiye byakurikirana bitashoboye guhana abo bagiye bakora ayo mari n'ubu nyene Nkurunziza yagiye mu ishyamba yagiye agira ati je barandenganije banyiciye data none amaze gushyika ku butegetsi ko atafasha abo bantu ngo abahane hariho ubutungane rero twegira tuti igihugu kitajyanye ubutungane ntigishobora kutagitoye amahoro ayo mari yose rero yabaye twebwe kamwe tuyatera ibyatsi n'ubu nicyo gituma turiko turabandanya dutera ibyatsi abariko barabandanya bakora nk'ubwo bwicanyi bwabaye kera bakabandanya bukora ubu njyewe nkababwira nti ukwihura ni kudopfa kuzanye amahoro mu Burundi.
Urakoze Muzehe Mbonimpa uyobora ishyirahamwe APRODH mu Burundi. Dufite abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika kuri telefone. Gilbert mwiriwe neza.
Mwiriwe cyane.
Uri hehe ikibazo cyawe?
Jewe ndi muri Canada i Quebec.
Yego.
Jewe mbanje kuramusa uwo Muzehe wacu Mbonimpa.
Narakumva.
Ubwo rero ikibazo je njya ndamubaze ni ndakunda kubona basohoye kubona nkabyisomera basohoye ibyegeranyo byinshi ariko akavuga ngo ahapfuye abantu aba n'aba ni ukuri birababaje kumva yuko mu gihugu ari abantu ariko barapfa bazira ibintu bya protection nk'ibi ibintu ibyo ari byo byose ariko nkaca ngaruka kuri iki kintu avuga ngo ni leta ibikirica nkaca nsanga mu byegeranyo byose bagira n'ahantu na hamwe bigera bavuga abapolisi bishwe mu gihe cy'imigumuko bavuga ngo ni migumuko y'amahoro intuzeya abantu baturiwe batuwe abantu babiri n'ubu video uracyaboneka cyaca kunoza ku mbuga umujya mu generale wahoze ari generale Leonard niwe yivugiye kuri radio avuga yuko ari wari kararungika abantu bariko batera amagrenade mugabo mu raporo yose basohora ntage na kimwe bigera bayivuga none iyo shobora kuma umuco kw'ibyo bintu ku bibaherahe kugira ngo batange umuco bavuga ibintu by'ukuri bareke kuza bagenda bayora ibintu by'intu za by'ubeshi ubwo rero n'ukuri ndagomba anyishure ku icyo kintu kuko nibyo biraboneka yuko abantu bapfa agiriki bakishwa bakanyuzwa n'abantu tutaba batazwi ariko rese n'uzi nyine baca bazo bakaca bikora kuri leta kuko ijya leta yayemera tayima yagiriki leta yatowe n'abanyagihugu twebwe leta nicyo twayitoreye urumva nta kintu na kimwe mubona ko banataye n'urundi bibereye hanze sinumva igituma bagara abantu ngo barikora ngo baragwane abanyagihugu bagwane abanyagihugu kandi barabataye.
Gilbert uranyumva guma kuri telefoni umusaza Mbonimpa asubize ibyo bibazo byawe.
Ego
Muzehe Mbonimpa
natutiwe biratomoye koko jewe nagomba ndamutume niyabadafise ivyegeranyo ishirahamwe APRODH itanga ampe adrese yiwe nzimeze ndayimurungikire arabe neza mu APRODH itanga umuntu wese yapfuye yaba umupolisi yaba umusoda uwo wese yishwe n'uwundi atari leta byose turabitahura neza tukabishiramo aho nca mbona yuko atashoboye gusoma amaporo y'iwacu. Hanyuma akavuga ati hariho uwitwa Leonard yigeze kuvuga ngo niwe ngo nibo batumye batira amagrenade, ibyo agenda imubaze abona nawe nyine bya Leonard yari mu nzego z'iperereza. Ndamuzi neza cyane, nawe nyine yamwanditse ko amaraporo rero abyiyemereye ibyo byegawe. Twebwe tugira tuti nawe umuntu biba yishe umuntu mu gihugu, leta iri hajya a leta niyitetwa gukingira bose, rebe igihe uwo muntu yishe uwo muntu cyangwa akoze ikintu kibi ntaheze ngo ahanwe n'iyo leta. Mu gihe rero umuntu afite ububasha hanyuma icyo kintu ntakibuze ko kiba, nawe nyene aba yagikoze. Nuko bimeze rero twebwe ntawo twegamira, nta muntu n'umwe turenganya, nta raporo n'imwe twatanze. Washaka n'abapolisi bishwe batagira ikibafasha, twarabafashije imiryango y'iwabo kugira ishobore kubazika cyane mu bindi bari bakeneye. Twebwe rero tukagira tuti ni ukuri umuntu wese abagowe yaba umupolisi yaba umusoda, mbewe ko yumva ari hanze yahunze iki ngo niyo genda mu gihugu kiba kubaka igihugu. Rero ni kuri abantu bose bari hanze, si ukuvuga yuko batahunze abana yuko bageraniwe, navuze ko n'imyaka yahera abantu bahunze bagapfa. Mugabo iyo ayo maleta atajya hano ibyo byaha, amakosa asa yacu, amakosa ni ayayo maleta. Twebwe agenda mugeni nagenda tuma ibyo byegeranyo kaheza akabyumva neza. Ntituvuga ko leta gusa yishe abantu, mugabe igihe umuntu yishe akoze icyaha leta ibona ntihagire ikivuga, muri icyo gihe nabo nyine yabibazwa.
Gilbert, wumvishije iby'umusaza Mbonima agusubije?
Iby'umusaza anyishuye je nabyumvishe nabitahuye, ndabyumva uko kunavuga ngo ngende soma ibyegeranyo nama mbona bama bagishije amakonferansi naba nayumvirije naba nagize ntuzeya. Ibyo bibazo uko abinyishuye ngaha kuri radiyo nta gihe na kimwe yiga bivuga mu makonferansi. Abivuga ati nubwo mbona hariho abantu bapfa, hariho abandi bantu bapfa mu buryo bigenze ukunuku byose ngo ni leta ni leta. Najya ndamubwira yuko ijya leta yacu twitoreye kandi dukunda turwa abanyagihugu, leta yaragarukanye umutekano kuko urabye uko ibintu byari bitanguye uko byari bigize ngo bisha bwose ubu barabutujije, ubugiye ukayaga n'abanyagihugu bakubwira nituze nta ngorane. Ni uko gusa baguma bashaka kugira propaganda, bafite ntuze ya mainteri yabo babikuramo. Mugahinda kubwira yuko ubu mu Burundi amahoro arataha, abantu nta bariryamira bakabandanya ku mirimo yabo.
Gilbert, turagushimiye cyane aho ngaho muri province ya Quebec mu gihugu cya Canada, urakoze cyane.
Namunakoze.
Reka dufate na Joseph mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uri he Joseph?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanje nagomba mbaze uwo mutumire ikibazo ni ko hari abanyagihugu bahunze leta bavuye mu Burundi bagahungira mu bihugu bibanyi muri Uganda, u Rwanda na Tanzania na Congo, kandi tuzi ko hari abanyagihugu nabo basigaye mu Burundi. Hanyuma kandi abanyagihugu basigaye mu Burundi niba amatora nyine bayagize amanyanga ariko amatora akaba bagatora perezida akaba ubari karatwaru, kandi ishyirahamwe nkaba numvise yuko ryafuswe kandi rigafutwa na leta, kandi ubu bakaba bari hanze y'igihugu batariko bakorera ibikorwa byabo mu gihugu cy'u Burundi. Ubu leta ikaba ariyo nyine iri kiratunganya igihugu cy'u Burundi kandi akaba ariyo izanatunganya n'amatora akurikira. Bariko bakibwira ngo ishyirahamwe ryabo rizobandanye rikora, ko n'ubu leta y'u Burundi niba abari ku butegetsi bagize amanyanga mu kuja ku butegetsi, kandi n'ubu bakaba ariyo bariko barakora nyine, niyo iyo leta yahaguma. Iryo shyirahamwe ryabo rizoguma ariko rirakora cyangwa rizokorerwa rizoguma rikorera hanze? Icyo kibazo ni kintu ko ndabaza. Ubwo ariko barakora kugira ngo bavugane na leta y'u Burundi, ahubwo amakosa yoba yarahabaye kugira ishyirahamwe ryabo rifuswe bayaganire hanyuma rikomeze gukora nk'uko ryahora rikora. N'ubundi niba bagize amanyanga kugira ngo umuntu ku butegetsi utogwe, n'ubundi bazarakora kuko nabo bariko baragendagenda abanyagihugu kandi abanyagihugu bari mu Burundi nibo benshi ku banyagihugu bahunzwe guca Burundi kandi nibo batoye kandi n'ubundi nibo bazotora bariko bakora ikintu kugira ngo bavugane na Leta kugira ngo ishyirahamwe ryabo rizobandanye rikora ibikorwa byahora rimbura mu gihugu cy'u Burundi.
Urakoze Joseph. Emmanuel, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza cyane.
Uri hehe, ikibazo cyawe?
Kandi mu ntara ya Bururi.
Ikibazo?
Ikibazo mfise, mfite utubazo dushika dutatu, ngomba mbaze umutama wacu. Yambaye natangiye kumuramutsa.
Ntago dufite umwanya munini, gerageza ubaze ikibazo kimwe hanyuma dukomeze.
Ikibazo kimwe ngomba kumubaza, urabona yuko aya mashyirahamwe yiwe bayafuse, ishyirahamwe ya Prodehash, tukaba tubona yuko igihe umuperezida wo muri Amerika Donald Trump atsinze amatora, abarundi bararyewe cyane, noneho ko umengo barafite n'inyungu cyane ikomeye. Mbere hamwe Trump yoza atari ibibazo bya Afurika cyane yitaho, umutama nagomba ndamubaze, ubona Prodehash izosubira gukora inyuma y'umwaka. Ikibazo kigira kabiri nagomba kumubaza, wewe ari mu buhungiro cyangwa iyo bari kwivuza? Twe tubazo tugira tunishure, muzaba mukore cyane.
Urakoze Emmanuel. Bwana Mbonimpa, ikibazo cya Joseph aragira ati mwaba muteganya kuvugana n'ubutegetsi bw'u Burundi kugira ngo ibyo mutumvikanaho mube mwabishyira ahagaragara kugira ngo mwongere mukore, hanyuma hari n'ibibindi bya Emmanuel?
Ega mujya eta ibyati jewe cyangwa nsinda mushaka akinde eta ndamutimanga n'ubuzima ubonya umuntu bose yakoya na gute nkaje ubwanje guhanga kiwanje jewe iyo eta nyine yashaje kuzimanga n'ubuzima niyo yamikuye nikahe ku Barundi jewe ubwanje umva no yemera niragoye rero mugabo ibintu by'ibiganiro icyo cyuma turiko turasaba ibiganiro kandi haganira abantu bafitaniye ingorane. Jewe rero akemeye ibiganiro tuzoganira tugize dushiteko kuko umwe azana ibyiwe akazana ibyiwe hama akagira bimwe baheba ubundi aheba bakagira ibyo bahurijeko. Jewe nkuhana agataha akazi na muntu sinokwanka ibintu byo kuganira hanyuma ibyerekeye ishyirahamwe nabyo ishyirahamwe sirwanje sijyambo nima ishyirahamwe rifise abarundi barikoze ishyirahamwe rifise abarundi barihukiyemwo burya rero gufuta ishyirahamwe burya ngo ni ikintu cyoroshe naho biba ritariko yakora ku mugaragaro bobo babariko barakuraba. Hanyuma hari bavuga ati umuperezida wo muri Amerika yatowe, erega abanyamerika canke abandi bandi batuye mu bindi bihugu si ukuvuga yuko politike z'ibindi bihugu baba bazihebye, ego nabonye ko mu Burundi batambye ngo Obama yagiye ngo hatowe ujya bundi mushasha, ariko nagomba ndamwibutse yuko yuko umuperezida mushasha yavuze ati nk'abaperezida ibihugu bikunda ngo bigiye kwikura muri CPI bigahunga ubutungane, yavuga ati ibyo bihugu nuko biba bifise icyo byiyagiriza. Ati rero uwose umuti atumuti nyabo nuko babanza gutora umuti w'ingorane ziri mu bihugu byabo, nuko yishyuye ku kibazo cy'u Burundi.
Urakoze Bwana Pierre Claver Mbonimpa. Mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro, ariko reka dufate abantu babiri. Davido, mu magambo make cyane, ikibazo cyawe urihe?
Ndi muri Dar es Salaam.
Yego, ikibazo cyawe?
Yego, nta kibazo, kwari kumukeza uwo mutama. Ni urugero rwiza kugwaruka, twe atubera inspiration, hanyuma tukagomba abere n'urugero rwiza abana bacu. Imana imuzigame cyane.
Urakoze Davido.
Murakoze.
Reka dufate na Aimable. Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza. Mwiriwe.
Ikibazo cyawe?
Yes, ntabwo ari ikibazo. Ndashimira Pierre Claver.
Yego.
Yabaye intwari pe kuba yarabashije guhabwa kiriya gihembo cya Dr. Lison de Forge. Kapsa yitange navuga ngo abaye intwari muri Safrika mu banyamakuru. Namushimira byimazeho kandi ndikwiye ku mutima azakomereza aho ngaho. buri iyo wagiye mu hakiri ubufite umuntu umuntu bwe buzakomeze mu murange.
Urakoze Aimable. Bwana Mbonima, amakuru atugeraho nuko kuri uyu wa mbere wowe ndetse n'abandi n'izindi mpirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu b'Abarundi mwatumiwe muri Sena y'igihugu cy'Ububiligi kugira ngo mugaragaze uko ibibazo byifashe mu gihugu cy'Uburundi. Amakuru yanda tugiraho nuko Sena y'u Burundi yandikiye Sena y'Ububiligi yamagana icyemezo cy'uko mwatumiwe kugira ngo mugire icyo muvuga. Ese ibyo ngibyo byo mwabyakiriye gute? Iyo gahunda iracyakomeza?
Ndi yagundi acyarukomeza yabateguye ibiganiro ku munsi w'ejo cyeba numiye kandi kubambone ujya yitwa kwa Sena y'u Burundi avuga ko ngo abatumiwe muri ibyo biganiro ngo abantu bakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi ho nagonda mubwiye yuko ahubwo nyimba dukurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi bwo bumeze uko atabuhari. Hanyuma jewe nagize nti ibyo biganiro ndo byitaba kuko n'ibiriko biratore birashaka inzira y'ugutorera inyinshi ibibazo biri mu Burundi. Urumva ujya mukuru wa Sena wewe ntashaka yuko ibyo bibazo bitorerwa inyinshi, wewe yacitagamije ashaka kuguma yikora byarindikora byarindi mugabo n'ibizo mukundira. Ujya ntushobora kugwana n'ishinzi ry'Abarundi ngo bikunde naho batwa ku bwoba ukabatira ubwo bukabica nizo bica bose ngo baheze twebwe tutetwa kubandanya kugira dutore inzira yubaka igihugu idaciye mu ntimba idaciye mu ngwano nkuko nabonye ejo bariko barigisha ngo umunsi mukuru w'abagwanyi. Nta bagwanyi dushaka mu Burundi, dushaka abantu bakingira Uburundi. Rero twebwe ibyo biganiro tuzobyitaba nkuko n'ayandi makoraniro yose ajya arondera inzira y'ugutora amahoro mu Burundi, nibyo twiyemeje tukeza kuzoyitaba.
Hanyuma se imigambi mufite mu gihe yaba icyavuba cyangwa se igihe kirekire mu bijyanye n'uruhare mufite rwo guharanira uburenganzira bwa muntu mu magambo make unasoza?
Twebwe mu migambi dufise nuko tukeza kugerageza uko dushoboye kose tukaja amakuru uko dushoboye kose tukumvisha Abarundi b'umutima bagifise agatima gukunda igihugu atanga ugusambura atanga ukwica atanga ukwira igihugu yuko tubavugisha tukabashira hamwe hanyuma bagatora inzira y'ingene igihugu kizorongorwa mu mahoro umurundi wese akumva ko ari umurundi atanyagupfa nanyagukira. Nicyo gituma twirirwa turibuka hirya no hino nta kindi kituranga nta kindi kituradushinga kandi nibagengwa hari igiti cya politiki turiko turarondera ni ukurikira kagira minisitiri nzobasaba ntabugiretire nzobasaba jewe ndigumya gutyo nyine mugabo twebwe dushaka yuko urwaruka ruri inyuma abana bacu bari inyuma batobandanya baba mu kajagari nk'ako igihugu cy'u Burundi kimaze imyaka kirimo. Ibintu bitezwa guhinduka bihindukiye neza ku Barundi bose kuko umurundi wese ategerezwa gukingirwa n'igihugu ategerezwa gusarikanya itunga ry'igihugu atanaka batayafidini batayafite ubwoko nanyagupfa n'agakukira.
Pierre Claver Mbonimpa uyobora umuryango APRODEHASHE ukaba uherutse gushikirizwa igihembo cy'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu ku isi Human Rights Watch, igihembo cyitiriwe Alison de Forge gihabwa abantu baharanira uburenganzira bwa muntu. Turagushimiye cyane akanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire. Nshimire namwe nshuti mwese mwagize uruhare muri kino kiganiro. Nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Alimasi Kalala. Reka tubasigire indirimbo y'umuhanzi w'umurundi Kidumu muri studio ya karindwi. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Ciao ciao.
zona yo kwiteke ndagukeza jure kwiteka urufasoni nubwitonzi bwawe ukabumeze nk'abarundi kazi kirezi nungasimbwe n'umutima duwanduwa mwe
ikindi
kiro kijya kurata buri munsi
ikindi
singusiga turajyana i Bujumbura na Kigali